imuva ni radio ijwi ya Amerika. Ratishwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe incuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwenye w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga muyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi abigeme ubuzima bwabo amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo. Abagendana ubumuga bavuga ko kwiga amashure no gukora ibindi bintu bibafasha kwiteza imbere bishobora kubafasha kugabanya canke gukuraho intambanyi bashobora guhura nazo. Umwigeme iremo kwishaka Janine afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru niko abibona bamutazira bitangaza kuko mu kwandika koresha ukuguru akigana n'abandi bana batagira ubumuga. Aheruka gutsindira ikibazo cha leta cyo mu mwaka w'icyenda concours national icyifuzo ciwe kikaba ari kuzoba umumenyesha makuru. Niwe mutumire mu kiganiro muri isanga muri aka kanya tukaba twongera kuganira kandi n'amashirahamwe afasha abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi badufashe gutahura ubuzima bwo kugendana ubumuga muri rusange n'impanuro cyane cyane kugwaruka. Ikaze rero mwese
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga y'uwo munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme tugiye kwihweza ubumuga ingene ababanye nabwo babubayemwo n'ivyo bariko baragerageza gukora kugira ngo biteze imbere amakumbure na zimwe mu mpanuro bafise kugwaruka cane cane rugendana ubumuga n'ugwaruka muri rusange. Ni mu gihe umwigeme ire mu kwishaka Janine afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru abamutazira bitangaza kuko we yandikisha akoresheje ukuguru akigana n'abandi bana batagira ubumuga. Aheruka rero gutsindira ikibazo cha leta cyo mu mwaka w'icyenda concours national akaba afise icyifuzo cyo kuba umumenyesha makuru. Tukaba twamutumiye mu kiganiro cy'uyu munsi, tukaba kandi twanatumiye bamwe mu bajejwe gufasha abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi, abakenyezi le veillante bo mu gihugu cy'u Burundi bakaba baserukiwe n'umufasoni w'Imana, umufasoni w'Imana Nadia turi kumwe ku murongo wa telefone araza kudufasha gutahura byinshi bijanye n'ubuzima bwo kugendana ubumuga cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka tube twakiriye umufasoni Nadia w'Imana hanyuma makanya kari imbere twizira kuganira na Janine ire mu kwishaka nituramuroka ku murongo wa telefone muri kano kanya. Tubibutse rero banyonyi bishwi rya Amerika nk'uko bisanzwe murashobora gutanga nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook kugira muterere mushikirize ibibazo, mushikirize n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe. Adresse yacu kuri Facebook murayizi, adresse yacu kuri Facebook ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. N'ivyiyumviro vyanyu kuri urwo rubuga turabisoma tukabisangiza. Ikaze neza rero mwese. Madame Uwimana Nadia, tubahaye ikaze, tubashimira gufata akanya ko kuganira na Radio Ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza.
Muraho, murakomeye.
Turakomeye.
Natwe turashima twizere ko agatelefone kaza kudukundira ndumva haremwo amajwi ya sanata camwe neza ariko nizera ko biza kugenda neza nkuko mwavyumvise mfaso ni ibijanye no kugira ubumuga ni ibintu biba bitoroshe cane cane mu gihugu sanga amashure ibitaro n'izindi nyubakwa nyinshi ziba zititeguriye kwitaho canke gufasha abantu bagendana no bumuga haba abagendana udukinga haba abavura haba mu buryo butandukanye ubu muri kino gihe kumbure mbere yuko dutangura mwo tubyira uko igitigiri cabagendana ubumuga mu Burundi niyabagihari nyaco bo babangana gute cyane cyane mu mashure cyoba kizwe
kurakoze kugeza ubu nta gitigiri twabwo cy'ukuri ngo kihari hano mu Burundi cabagendana ubumuga n'ukuba twakorera ku biharuro bya transporto itangwa na avanko mondiali ariko mu Burundi nta biharo nta bitigiri dufite nezina ego uretse ko twiteze yuko rusansuma izokuri izoza izoshimangira no kumenya abagendana ubumuga buba bari mu Burundi.
Hanyuma dusubire inyuma gato mutubwire kumbure ishirahamwe ryanyu iryari ryo kubatarizi hanyuma bimwe mu byo mugerageza gufasha abantu bagendana ubumuga mu gihugu.
Ishirahamwe ryacu ni ishirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga ritwa cyane ku izina rya Levayante. Ni ishirahamwe ryabayeho kuva mu 2008 ryemererwa gukorera ku mugaragaro mu 2009. Bimwe mu byo dukora harimo ubwa mbere muri rusange guharanira amateka n'amategeko y'abagendana ubumuga ariko kandi turibanda cyane turifokaliza cyane kuri les femmes et les filles handicapées abakenyezi n'abigina bagendana ubumuga mu mahangiro yacu tukaba dufise gukinga amazi abagendana ubumuga bahura cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariho kumviriza abagendana ubumuga baba barahuye n'ibibazo bitandukanye kubaha ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'ubuzima ndoragitsina ego hamwe no guteza imbere ibijyanye n'inkino ku bagendana ubumuga ego
murakoze cyane murantunga niba ntumvise neza izina gishira hamwe ya telefone kare kagoranye gato mudusubirire mu izina gishira hamwe
ishira hamwe ni association des femmes handicapées les vaillantes
yego nkuko mubyumvise ishira hamwe ni vaillante rero mu gihugu cy'u Burundi ku batarizi barashobora kugitura mu kanya kari imbere uraza kuduha kumbure nimero za telefone hari aba bafite abana canke nabo nyene bifuza ubufasha mu bijanye no kugendana ubumuga ugasanga benshi batubwiye ko batazizi ariko murayumvise vaillante ni mu gihugu cy'u Burundi ego nkuko mubivuze hariho amabi menshi akogwa ku bantu bagendana ubumuga amwe muyo musanzwe mufasha abo bagendana ubumuga cyane cyane muri kino gihe ni nkayahe ku bana b'abakobwa mugerageza kubafasha cyane cyane
mu byo abagendana ubumuga bahura nabyo kuva mu bwana bwabo hariho kutitabwaho haba ku bazeyi cyangwa ikibano ugasanga umuzeyi afite umwana agendana ubumuga ashobora kumushyira mu ishuri rero iyo umwana agendana ubumuga adashobora kujya mu ishuri iterambere ryiwe riragorana iyo ari umwana w'umukobwa rero hoho urumva yuko agira inzitizi nyinshi ahura na byinshi bituma adashika ku iterambere uretse kandi yuko ahura kandi n'amaviyoronse atandukanye kubera yuko atabaye agaciye mu ishuri muri ayo hariho n'ubukene usanga buba bumugarije amaze kuba afise ubukene n'umwigeme ahura na byinshi hari abamwexploita ugasanga baramukoresheje ibyo atakoze ari na kenshi tuhimiriza twongera tukigisha kubijyanye n'ubuzima bw'igitsina kugira ngo wa mwigeme agendane ubumuga w'umuntu atashoboye guca ku ishuri aronka amakuru amwamwe kuko kutaronka amakuru ni zimwe mu ntambamyi nkuru ugendana ubumuga ahura nazo cyane cyane umwigeme.
Murakoze cyane birumvikana ko nkuko bivuze haba harimo intambanyi nyinshi cyane kubera ko nyine ubwo bumuga baba bugenda n'abantu mu kibano barashobora kubakengera bashobora kubasuzugura n'ibindi byinshi kumbure muza kudufasha gutahura hamwe n'impanuro kumbure kuri abo bantu nyine baba bari mu kibano haba ari ababyeyi abarezi abagenzi inshuti muri make. Ku murongo wa telefone rero Mfaso ni Uwimana turafise abanyonyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine barifuza kubabaza ibibazo guterera duhere kuri Simo. Ku murongo wa telefone turi kumwe Simo mahoro neza nitanga Simo ku murongo. Allo Simo uratwumva? Simo numva menga afise akabazo ku murongo wa telefone. Simo biramugoye. Simo uratwumva? Kumbure tuzaza kugerageza kumugarura Simo ku murongo. Ego hama muratubwiye ko madame muratubwiye ko intambanyi bahura nazo cyane cyane ku mwana w'umukobwa biba bitoroshe na gato mu mashuri hoho mu gihugu mubona ukugerageza kwitaho abo bana bagendana ubumuga bigenda byiyongera mu buryo babitaho mu buryo babafasha muri make aho mugendera mu gihugu muri kumunagerageza gufasha mubona bimeze gute mu bijanye n'indero zabo?
Muri make mu bijanye n'indero icyo tubona coba cyateye imbere ni uko ubu turashobora gusanga mu mashuri atandukanye hariho abana bagendana ubumuga bayitabira haba amashuri bahuriramo n'abandi turabona abana bagendana ubumuga bagendana amashuri ama kandi turabona ko no mu bigo hariho abana b'abakobwa bajyanywe mu ishuri ariko bose bavuga ngo intambanyi ziracyari nke kuko uretse nk'aba bari mu bigo mu masantre urumva bashobora gukurikirana inyigisho neza ariko hariho abandi baba bari baba ahantu bategereye amashuri ugasanga urugendo bagira ni runininya ku buryo usanga bashika bikoranye ku mashuri hanyuma rero uretse n'ibyo kuko urumva niho baba bari kandi amashuri aba atandukanye ariko imbere yabo iyo niyo ndetse yuko usanga benshi badashika ku mashuri ariko niyo bashyitseho ku mashuri ingene haba hatunganije nk'umwana w'umwe aja nko muri toilette nk'akarorero ama toilette urabona ntaba yubatse ku rugero rwo kwakira abagendana ubumuga abana cyane abana b'abigeme kuko hariho uko binjira muri toilette uko bajya kubasaba ko ku mantuze ku mashuri udasanga hariho nk'ama toilette asize bashobora kujya ko neza cyangwa ugasanga n'isuku ryayo ibyo bimeze neza ku buryo wa mwana agendana ubumuga bimworohera gusangira iyo toilette n'abandi bana ubona ko ari abana benshi hariho bisaba yuko abanza bifatikiza hasi ukumva yuko hataba hubatse ku buryo aronka icyo yiyapfuya ko muri toilette izo zose n'intambanyi zica no ku maganiwe ugasanga hari indwara ashobora kwandura kubera isuku ritaba ritunganije muri ayo matoilette kandi bisaba yuko ategereza kuronka aho yifatikiza rero navuga nk'amashuri amaze gutahura akakira abana bagendana ubumuga bokorana n'ama comité de gestion de l'école kugira ngo bashobore gutunganya ubwiherero ayo barete babana bagenda ubumuka bashobore kuyisangiza kugira ngo bahabe ahantu batunganye kandi afite isuku.
Ego murakoze cyane.
Ikintu nari kuvuga yari nk'igihe nko ku rubaho donc accessibility yo ku rubaho kugira wa mwana agendana ubumuga yigana n'abandi niyumve ariyemiriye yari ku gakenga ugasanga ikibaho kiri hejuru cyane ariko bo nihenze umenga mu nyubako z'ubu ikibaho barakimanura bagakuraho n'akaka esikariye kaja ku kibaho nkaho byarashoboka nacyo nyine bokirabira ko bugikorera ko kugira ngo wa muntu agenda ubumuga ashobore guparticipa mu ishuri atumvise yuko ariyemiriye agiye ku rubaho bagasanga ntagira ntahashikira.
Ego ugasanga kenshi biranatumye batanamuhamagara ku kibaho kubera icyo kibazo nyine cy'ubumuga. Reka mpindukire nakira uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone. Turafise Frederic. Frederic ku murongo, turi kumwe, muratwumva?
Ndabyumva neza. Ijwi rya Amerika muraho.
Amahoro, amahoro.
Muravugana na Frederic Sarukongo w'iburega mu karere ka Ndomajyaruguru y'u Rwanda. Noneho ikintu mbere na mbere nagira ngo mvuge kuri uwo umuvandimwe ufite ubumuga ariko akaba akora ibintu bisa nkaho bitangaje, ni ukuri mbere na mbere kuraje kuri we, kuko nko mu Rwanda twamaze kubisobanukirwa ko ikintu cya mbere tubona Leta yacu yafasheho nk'ingamba ni ugukura hariya amazina yabateraga ipfumwe mu bandi, ukumva umuntu ngo nimba atareba wenda mu Kinyarwanda bahumva ikirundi cyane baranyihanganira kuri radiyo yumvikana mu Rwanda no mu Burundi, ukumva ngo ni ruhuma ibyo bintu ugasanga ntukozetereza Leta y'u Rwanda yabikuyeho ibaha n'amahirwe angana muri sosiyete. Ubwo rero numva kuri we kuko na yavuze ko afite intego cyangwa se indoto zo kuzaba umunyamakuru, natwe no mu Rwanda barahari bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa se ubw'ingingo ariko bakora imirimo itandukanye no muri sosiyete isanzwe ukabasangamo, icyo nabwira umuntu uba waravukanye ubwo bumuga ntabwo ari igihe cyo gucika intege ahubwo ni igihe cyo kwiyubaka kugira ngo nawe amenye ko ari umuntu wundi cyane n'imiryango irengera abantu bafite ubumuga ko yakorera ahantu henshi hatandukanye, n'ubwo usanga Leta yarashyizemo izo ngamba zitandukanye ariko hari n'aho usanga bitubahirizwa cyane nko mu mabisi abagiye nko gutega imodoka ugasanga ntabwo yurizwe uko bikwiye cyangwa se abantu barimo baramucaho, kandi buriya mu by'ukuri kuko ntawe ujya muko avuka n'abavukira niyo mpamvu umuntu wese yagakwiye gufatwa nk'undi. Nashimiye rero n'imiryango itegamiye kuri Leta iba igira uruhare mu kwita kuri abo bantu kuko aba ari ikibazo gikomeye ariko nanone kidakuraho icyizere cy'ubuzima. Murakoze ijwi rya Amerika
cyane rwose. Murakoze cyane namwe Frederic, cyane cyane nkakura ko kiyumviro utanzi kerekeye amatazirano atabari meza akwiye kuvavanurwa mu kibano. Murakoze cyane. Ego mpindukire nakire Patrick mbere yuko umutumire agira icyo bivuze. Ko Patrick ku murongo wa telefone, turi kumwe.
Oya, ndabumva.
Amahoro cyane.
Amahoro kabisa.
Ego tugakwijambo.
Urabona ko ubuzima buzabusaba akazi ukareba nk'abantu batuye n'ubumuga nziza kubana umurimo ukabatabara mu buzima bwabo. Ureze amaguverinema yacu ntabwo areba abafite ubumuga, nta mfashanyo bahabwa, abe n'amashyirahamwe nta mashyirahamwe yita ku batuye n'ubumuga. Nicyo gituma usanga abatuye n'ubumuga bari mu bibazo byinshi cyane. Umuntu ufite ubumuga akagera akazi. Urebye mu bihugu byinshi bya Afurika nta gihugu kitabara abafite ubumuga. Iki ni cyo kibazo cyane dufite twebwe hano muri Afurika. Urasanga umuntu ufite ubumuga afite abana, ukareba ntabwo Leta imuhitaho ariko umuntu agize akazi baziza cyane kubera ko nawe arareba mu ruyango wiwe nawe aratuma abana biwe ku ishuri nabo bikiga nawe arwaye akivuza kubera ko aba afite ubumuga igihe umwanya barwara ntabwo babavuza ku busa kurebye baba byiza nka zino ntwaro zacu izi guverinoma zaba bintu biza cyane
yego cyane ko leta nawe nyine yugire icyifashije birumvikana turagushimiye cyane Patrick agatelefoni kari kaguranye ariko yego ndumva cyumvira cyabo cyaserutse ego umfasoni w'Imana turumvise abanywanyi bijwi rya Amerika Frederic yagarutse ku kibazo cerekeye amatazirano amajambo ibintu bivugwa mu kibano bikwiye kuvavanurwa Patrick nawe agaruka kubijanye no kuronswa ubuzi kumburura dufasha kumva bimwe mu bikogwa ubuzi canke imyuga ihari muri kino gihe ibafasha ariko duhere kuri Frederic cyumvira ciwe
murakoze cyane Frederic ya dutetsanze kujyanye n'amatazirano abagendana ubumuga atandukanye by'ukuri kenshi baravuga bati abagendana ubumuga barikumira ariko jewe iyo ngize amahirwe yo kuvugana n'umuntu mvugani nta muntu ubwiwe yoshobora kumira biva hahandi nyine biva kuri ya matazirano baguha kuko ayo matazirano nayo nyine ari muri bya bindi bituma ugendana ubumuga akumirwa ari muri bya bindi bituma wa mubyeyi ari hajya mu kibano abyaye umwana agendana ubumuga cyangwa yagize ubumuga adashobora adaheza ngo amuhe amahirwe angana n'ay'abandi kuko bamuhaye ya matazirano ayo matazirano nayo kenshi ntidusanga arayamukuza dusanga ahubwo arayamusubiza hasi nkuko wumva nk'ubu iyo ufite umwana akavuga ati niki tumva ntabwo avuye ko agira ubwo bumuga ni umuntu afite amateka ni umuntu afite agateka kategerezwa kubahirizwa umaze rero kumuha ayandi matazirano mwita za wa Kenya n'andi matazirano nyine kamuga kaguru urumva cyayumva yuko ari igice cy'umuntu ntaba kiri wa muntu yuzuye rero amatazirano si meza haba kugendana ubumuga haba mbere no ku kibano cya kibano kizoca kiguma gihe ikibanza gitoyi ugendana ubumuga bivuye kuri ya matazirano ni ukuvuga ntazoheza ngo ashikire iterambere kuri we kuko muri we hariho akantu kaje wesegete ko kumugira muto ko kumushyira
hasi kumukengera
esime yiwe ntiheza ngo iduge aduguma ari wa wundi ari hasi nyene adafite ikibanza kibereye mu bana
tukiri kuri icyo nyine ntabaciriyemo turabona umwigeme Janine we bamwita bitangaza hoho naho niho bari kugira ngo bavuge bati kumbure ntitware twiteze yuko we byo wobishoboye naho yo bari jambo giza canke izina giza we byo byo bivuga kwiki
naho toba ari bo arashobora kuba ari nk'agatazirano keza ntabitangaza mugabo urumva yuko kari inyuma y'ubumuga afise ni igitangaza kubona yandikisha ukuguru abandi bandikisha amaboko urumva yuko biravana mu gitwongwa ngo hari itazirano riba ryiza uko riri kose urumva ko riba riri inyuma ya bwa bumuga afise bagize referense ku bumuga aba afise ni ukuvuga ucumenga ni ikintu gitangaje nyine mu gihe tuzi yuko ugendana ubumuga afise ubumenyi nk'ubw'abandi afise ubwenge nk'ubw'abandi uretse kijya gihimba cyagize indwara cyangwa kikagira ubwo bumuga ugatuma adashobora gucika ku rugero rumwe n'ubw'abandi ntajani newe urumva ku bijyanye nko ku ishure nta kibazo afise cyo kwiga cyo kimwe n'abandi yogira intambanyi zo kutandika nyarutsa nkuko uwandikisha amaboko abigira ariko kamen iyo igihimba kimwe kitari boku pri fonctionnaire hariho ibindi bihimba bikora nkuwo ntako amaboko ntashobora kumwandikira ariko urabona ko yashobora kwa adapta amaguru akandika rero nkaca mvuga kuri ayo matagirano rero ni ukuva bafatiye kuri cya gihimba kidafite ubushobozi aho ni ukuvuga ko bisunze za ntege nke z'umuntu aho kwisunga bya bindi byinshi ashoboye
yego birumvikana ko aba bariko baratanga ayo matagirano akenshi usanga batari ko bariyumvira izo ngaruka canke ivyo bindi biba biri inyuma reka kumbure turaza kugaruka kandi kubijanye n'ico leta yakora n'akazi mbanze nakire umunywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo arindiriye Désiré amahoro neza Désiré kazi
amahoro
murahura komeye
turashimye
tuvuganye uri he
jewe ndaha muri Congo
nduga ku ijambo
ni kuvuga ko icyo ikaniro mwariko cyo ugenda n'ubumuga dufatiye nk'uko mwigeme afise ubwo bumuga bwo kwandikisha amaguru n'iryo zina rye bamutaziriye je ndumva icyo noterera n'uko atakumuha hazabirimo ahubwo ashirutse umwete ego
hama ababana mu kibano nawe aho uherereye bafise ubumuga bo bubonye babayeho gute mu kibano barabafashije barabitayeho byifashe gute
reka mu kibano bo basanzwe agenda n'ubuga nta kibazo bafise kweri
baragerageza kubita turagushimiye cyane Désiré aho muri Congo ego tubandanye ku murongo wa telefone twakire Marc Yuluk amahoro neza mar akazina kawe nitoroshe ego mutahamagaye uri he ndabona telefone isa n'idasanzwe
Zambia
muri Zambia byifashe neza muri Zambia
byifashe neza kweri angoane turashima
ni byiza ego muduge ku ijambo
hanyuma ndabamukije umumatumi
ego mfaso ni Nadia Uwimana umwishiramwe veyant arakumva
hanyuma bwa mbere na mbere nabanza kumubwira ati ubuzima ntako idashoboka umuntu gusa mu gushyiramo ishakati birakunda iyo umuntu ashyizemo ishakati birakunda intego yipfuza azayishikako kandi kabazo nako nca ndamubaza ese kubana ubumuga bwo kutagira amaboko yamugaye akuze cyangwa yavutse atamaboko asanzwe afite
ubu tufise ku murongo nuwo mwishira hamwe ariko Janine twagerageje ku murongo ariko telefone ntirikira camwe neza mu bisanzwe Janine mwabonye ku rubuga rwa Facebook we yavutse ariko ameze n'akazina kiwe karabitubwira ati iremwe kwishaka niko yitwa niko yavutse ego niba atakabazo kandi reka tubandanye kumutumire ego madame Uwimana twatwumvise Patrick nawe nyene agarura ikibazo cerekeye ugufashwa mu bijanye no kwiyungunganya akazi none imyuga muri kino gihe ubona Eric irafasha abagenda n'ubumuga ubwo ari bwo bwose mu gihugu ubona yifashe gute bahurumbikira ihe myuga cane cane kumbure ikwiye kongerekana kugira ngo abagenda n'ubumuga bashore nabo nyene kuronka ubuzi muri ivyo bisata
mu bisata c'imyuga abagenda n'ubumuga uretse yuko n'ubundi buzima bwose bwira mu bijyana n'akazi babishobora, ariko hariho abatashoboye kwiga amashuri maremare usanga biyoheranse mu myuga itandukanye kugira ngo bashobore gusununura ubuzima bwabo. Hariho abashona, hariho abadesa, abagisha, abagira sudira, abakora amasabuni, abakora nyine ubuhinga butandukanye, imyuga itandukanye. Ariko mbaca nsubira nkavuga nti iyo myuga niko barayikora, ariko eske harimwo bari professionnel mu byo bakora? Batari professionnel urumva ko bahariho iyindi ntambanyi ituma ibikorwa byabo bidahurumbirwa cyane. Ariko kandi hariho n'abari professionnel nk'abashona n'abadesa, ariko eske ibikorwa byabo birahurumbirwa kugira ngo kitwe akazi? Nanjye cyane muri iyi myaka ibijyanye n'umwuga ari ibintu biri ku birateza imbere abantu benshi. Eske nta ntambanyi nyinshi usanga zihari ku bagenda n'ubwa bakora iyo myuga zituma badatera imbere? Ariko intambura harashobora kuba hariho nk'intambanyi y'uko ugenda igikorwa cyose kidahurumbirwa kubera ya perception abantu baba basanzwe bafite ku bugendana ubumuga, babona umenga ntacashoboye, bamaze kubona ko atacashoboye ico usanga n'imyuga yabo batayihurumbira kuyitura ngo babatunganirize. Arico gituma uzosanga nk'abagendana ubumuga benshi ego barakora iyo myuga mugabo iterambere ryabo ugasanga ntirigaragara, bari en competition cyo kimwe n'abandi kugira ngo umwuga wabo nawo uje ahabona.
Murakoze cyane. Reka twakire ubundi, turafise Etienne ku murongo wa telefone. Etienne Manirakiza, uraho neza?
Naho neza.
Ego, turaho turashime. Namwe muherereye hehe?
Naje mu Burundi, Mucankunzo, ahantu hitwa Mbemurino.
Mucankunzo?
Niyo mvuka ariko mbe Muyinga.
Muyinga ni byiza cyane. None ikibazo cy'abagendana ubumuga muri ako karere cyangwa muri rusange ukibona gute?
Bo no ushawa ndiko ndaraba abantu bagendana ubumuga baragaragaza n'abantu nk'abandi kandi baragaragaza babayeho neza, ntawovuga ngo barikumiriye cyangwa baraziri bose barashize hamwe babanye neza n'abandi. Indi kandi twiteza imbere, nta muntu n'umwe yicaye ngo ni uko ngo agenda mu muka ngo usanga arabuze ibyo akora cyangwa kubera iki oya ntaragaragaza kwingunganya uko biri kose ugenda mu muka nk'ubu mpaka rero nacerewe nsanzwe ngenda mu muka.
Mugendana ubumuga bumeze gute? N'icabataye ikibazo
ngendana ubumuga bwo mu kuguru, ari ukuguru kwibubaho. Ariko ndashobora gukora ibintu bitari bike kandi ndi myeru nsoko nshoboye aho ngeza jewe ndashobora gukora ingunganya.
None nk'akajambo canke ego komeza
namba nzakira nk'ukurima ndafata nk'ihantu nkavuga nti reka ngende nko gukora nko mu ndimiro nkakora nko guhera nka 12 nkaca nshikana amasaha 4 bivanye n'intege nke ziwanje mba numva mu kuguru kwanjye ariko ntegereza gukora. Nshatse cyose cyane ufashe urugendo ukavuga ati na amafaranga afite yo kuyunguriza reka ngende bavuga ati reka ngende ndinduke ngende buke mugampaka ushitse kuri
cyaandike neza ushitse wagerageje uti uko biri kose urafise aho ugeza
yego mutarafite ico iha yangiro ntabe desi ntabe desi ngo nikubera ngo amugaye ahubwo yumve kudashe yumve ko umuntu nk'abandi kwitahinyene hajinyene yumve ko ari cyo ashoboye nagikore
Ama none mu kibano twako turavuga kubijanye no koroherezwa haba ari mu mashure n'ahandi zimwe mu ntambanye ubona zigihari muri kino gihe naho ibintu bigenda birahinduka biba byiza haba ari mu mashure n'ahandi wewe intambanye ubona zigihari zikwiye kwitabwaho cyane cyane nko mu mashure ni nk'izihe wifuza kubona zihava zitorega umuti
ai sambami cyose cyabanga mu mashuri babona haja amashuri hari ikintu bibanye no kuntu ubumuga bw'umwe wese kuko hariho aba ubumuga bw'isobora tandukanye hariho uwo bidakunda ko atambuka na bukebuka agira nko kumusakinga ugasanga hariho ukuntu nano zisanga ukuntu bubasebanye n'isi ntaho hantu bahura Rero kura ugasanga umunyeshuri ntashoboye gushikayo rero barakwiye kurabanye n'ukuntu bubaka musanga barabishoboye hariho amasante y'abantu bagenda mu mwuka hariho amashuri baboroheje ugasanga biri n'ahandi barakwiye no kubikora bakavuga yuko bakira abantu bose gutanduka umuga utandukanye bakagerageza kuraba ingene bokorohereza bose
none wewe wifuza gukora ubuhe mwuga muri kazoza ndumva yuko ukora ibintu bitandukanye kandi ukagerageza wifuza gukora iki muri kazoza nk'umwuga
muri kazoza kiwanje nuko njemo unya nsanze nize ibintu by'uburimi n'ubworozi nizo nizi nange zene ubu unya nkeneye gushika ihangiro ry'iwanjye kwikorera imirimo yanjye ntabona yuko mfite gufungwa ubundi kimbesejeho nkiriwa ndatagusaba
byiza cyane
kwiteza imbere muri mana
turagushimiye cyane gose Etienne ku ntererano yawe nizera ko abatuko baratega amatwi cyane cyane rwaruka bumvise impanuro zawe kandi n'abari mu kibano no mu mashure no muri leta bumvise bimwe mu byo mwifuza ko bohindura cyane cyane ku mashure urakoze cyane
yego murakoze cyane no mutumire turamushimiye cyane
Imana urakoze cyane ndabwiye rero ku murongo wa telefone ko dushoboye kuronka Janine iri mu kwishaka aka telefone kare kagoranya ariko Imana ishimwe turashobora kumuronka benshi mwamubonye ku rubuga rwacu rwa Facebook no mwigeme akerebutse cyane umwigeme batazira bitangaza kuko akoresha ukuguru mu kwandika kandi akaba heruka gutsinda ikibazo cyo muri leta mu mwaka w'icenda akaba ariko arabandanya ivyigwa vyiwe neza reka tumwakire mu kiganiro Janine uraho neza urakoze gufata akanya ko kuganira n'ishwi rya Amerika Janine uratwumva
Yego ndabumva
Ni byiza cyane uraho meze neza
Yego ndashimye
turagukeje ku kibazo heruka gutora
murakoze
Akaruhuko none kameze gute muri iminsi twatwumvise yuko uri mu karuhuko vyifashe neza ntibyoroshe kuri benshi muri kino gihe bose barafise akabazo ku uburyo ibintu birazimvye muri iyi minsi ntibyoroshe ariko umuntu aguma agerageza none muci nta tuntu uba wararose uburakora to kwiyungunganya uherereye ingozi bimeze gute
ya natwe narose
ubundi iyo turonse udukogwa tubari nk'utuwe
je Naya nagagana kamwe ndasora cyo kuyungunga.
Twumvise turi kumwe ku murongo na Madame Nadia Uwimana aravuga ati hari imyuga itandukanye abantu bagendana n'ubumuga bashobora gukora, haba ari gushona, haba ari kubaza imyuga itandukanye, ariko wewe twumvise ko wifuza kuzoba umumenyesha makuru. Icyo cyumviro cyakujemo gute, tubwire muri make, kumbure bishobora kuba bikimeza uko canke warahinduye, kuba umumenyesha makuru byakujemo gute?
Je kuva ntangura kwiga nicyo cyumviro cyanjye, natangiye kuyumvira mu mutwe.
Mbaza
ntibira
kuvamo. Mbaza none tubazo tujanye no kuba umumenyesha makuru, numve ko no kwishura. Hari ibibazo bufise. Nibaza ko ari umwuga mwiza kandi uzowukunda, umwuga wo gutanga makuru, kumenyesha makuru, kunonosora inkuru. Nibaza ko ari ikintu uzokunda cyane. None ga Janine, hariho benshi bari babajije bati mbega Janine yoba yaravukanye ubumuga, yoba yaragwaye? Tubwire muri make, utubwira urugendo rwawe, n'abariko barakubona kuri Facebook, ubibwire muri make uriwe, izina ryawe n'ubumuga bwawe, niba warabuvukanye cyangwa waragize ikibazo cyo kugwara.
Yanapfutse kumwe.
Uba mu bisanzwe uba mu ntara ya Murambya, aho wiga canke uba hehe?
Ingozi.
Uba Ingozi, uturuka Ingozi. None ga Janine, mu kibazo uheruka gutsindira, ubona uzobandanya amashure canke akazoza kawe ufise ivyumviro vyo kubandanya amashure canke gukora ibindi bintu muri aka kanya? Ivyumviro ufise nibi?
Je ivyumviro cyanje niko nobandanya amashure.
Bimwe mu byo ubona ukeneye kugira ngo bigufashe muri iyo nzira yawe yo kubandanya amashuri byo bari ibihe twavuze mbere yuko uza mu kiganiro, zimwe mu ntambanyi ziba zihari nko ku ishure, nko mu kibano, bimwe mu ntambanyi ubona ziki kuri mbere wifuza ko zova kugira ngo ubandanye amashuri yawe uri nk'izi?
Ni
ukuvuga
ngo nene aho hantu nyine shaka kwiga.
Ahano wo kwigira? Aho usanzwe wiga harakorohera, niho uzobandanyiriza canke ugiye kuzoja hehe?
Kubera abaki iyo sekisiyo atayihari.
Sekisiyo y'ubumenyesha makuru?
Telekomunikasiyo.
Ni hehe wipfuza kuzoyigira? Uramaze kubaza amashuri amwamwe wipfuza kuzoyigira ko ayifise telecommunication hafi yaho uri, wipfuza kuzokwigira ko?
Hafi.
Ishuri wipfuza kwigira ko ni iri? Hehe?
Ubujumbura.
Uti kuri ETS coming?
Barafise
telecommunication. Nizere ko bizogenda neza bigakunda. Ego Janine, turi ku murongo wa telefone, abanyonyi biradishwa rya Amerika barafise ibibazo, barafise ivyumviro, kumburereka tubandanye twakira nabo baterera mu kiganiro. Hariho abo twabonye ku rubuga rwacu rwa Facebook bagukeza bavuga ati shishikara, komera, urashoboye, kumbure urosakanye, naho nyine urashobora kuja ku rubuga rwacu rwa Facebook ukabona amwe mu majambo yo kugukeza bafise. Hariho ni n'ubundi butumwa nza kukubwira mu kanya banditse, ariko mbere yaho reka twakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yitwa Trump. Uratwumva?
Aho neza, muraho neza, mwiriwe. Yego, radio y'ijwi rya Amerika ni radio yacu gatanu kuri gatanu. Janine Marie Jeanne, umeze ute? N'amahoro.
Janine, uramwumva Trump?
Janine, wiriwe neza, congratulations kandi.
Aragukeza.
Urakoze.
Janine ndagira ngo ngushimire cyane rwose babikoze neza cyane murabona mbere abafite ubumuga baritinyaga cyane ariko aho amareta y'ibihugu atangiye ubwisanzure agatanga inama ku babyeyi bafite abana bafite ubumuga twaje kureba ko ubumuga ari mu muswe sibyo ebo bahawe ikaze bahawe urugari ngaho ibaze uwo mwigeme Janine namubonye rwose ku foto mwadushyiriye ku rubuga rwacu rwa Facebook yandikisha ikaramu kandi yatsinze ikizamini ngo mu gisoza umwaka w'amashuri icyenda mu wa cyenda urumva yateye intambwe ikomeye cyane kandi ngo afite n'intumbero yo kuzaba umumenyeshamakuru Janine ni ukuvuga ngo nashishikare inzozi ze zizaba impamo inzozi ze zizaba impamo ntabwo ari nka kera wasangaga abantu bafite ubumuga baguma mu nzu baguma mu bikari reka ubungubu basanze umubyeyi aheje n'umwana mu gikari kuko barafite ubumuga yanahanwa leta yacu idushishikariza gushora abana bose mu mashuri bakiga reba ageze ahantu heza hashimishije kandi Janine inzozi zawe zizaba impamo niba icyo ushatse kugeraho ukigeraho niba uravuze uti ndashaka kuzaba umenyeshamakuru akaza kuri radio yacu Ijwi rya Amerika agakora amakuru ushobora kwisanga wahageze inzozi zawe zizaba impamvu nubishaka
amen
Janine ngo arashaka kuziga mu Kamenge
yego kuri ETS Kamenge
haba telecommunication Ijwi rya Amerika turabashimira cyane kandi namwe turabashimira ku mwanya mutanga abantu nk'abo bakamenyekana cyane mukomereza aho nuko
aho ubona Janine byari byaratugoye ku murongo ariko twamurondereshe irushinge turamuronga
ni ikoranabuhanga mwikoreshe
yego urakoze cyane
ijwi rya Amerika
turagushimiye nawe urakoze cyane Hama rero Janine nari nakubye ko hariho ubutumwa butandukanye kuri Facebook bari ko baratwandikira ubundi buraza kugutwengesha cyane buragusekesha mugani wo mu Rwanda hari uwanditse yitwa Bolinga Masanga yakwandikiye avuga ati uwo ni je nzomutwara abe umufasha wanje kugira ndamunezereze ubyumva gutega Janine ari abantu bagukunze Janine uratwumva hari abari ko barakwandikira bavuga ko bagushimye kuri Facebook nibaza ko yari
umusanga
Allo Janine turi kumwe ubutumwa kuri Facebook urumva yuko bagukunze hari abagukeza hari abagukunda urumva baraguteye intege ubandanye amashuri rero utera imbere hariho abariko barakura aba benshi bavuga bati nkuko abivuze umunywanyi w'Ijwi rya Amerika ati impamo zawe zizoba ubuhamya no kuvuga kumbure izoba intahe izoba ikintu abantu bazokwitegeza bakavuga ati yari yarabivuze ku radio y'Ijwi rya Amerika yuko ashaka kumumenyesha makuru none yabibaye ati ikintu cyose ni mu mutwe umuntu yishi yihaye ihangiro arashobora kurishikako ego cyane radishwe cy' Amerika isamiranire Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda reka tubandanye ku murongo wa telefone ariko kandi tuzuse turi kumwe kandi na madame Nadia Uwimana mwishira hamwe Vaillant madame kumbure mu byo bamwe mu banywanyi bagiye baravuga mbere yuko nakira umunywanyi akurikira ico bivuze ko kumbure nico ushobora kubwira Janine ku murongo wa telefone turi kumwe
murakoze ubwa mbere nashaka ndamukete Janine kuko iyo ugendana ubumuga ushobora kwiga ugashobora guhitanwa n'abandi bana ubwa mbere hoho niteka kuri Janine kubona yaratoye ikibazo ubona yarimeye agahiganwa ataraze impamvu nyinshi bahuye mu ishuri ataraze mu kibano ingene hari hameze kuhaje yagize kugira ngo ashike kuri urwo rugero niyo kurata no kumwakuhaja Janine kuhaje mu ngendano ubumuga narize amashure kandi narahejeje narize na kaminuza ndayirangiza ama kindi nacho nokeza ishure yize ko kuvyo jo bajyara mworohereje ntibyoroshe ndabiz yego ndabigisha nyine bamwigishije hanyuma ikindi nacho nyene no nokeza leta y'u Burundi koko hariho ibyo iri kwirakora muri education inclusive mu kuronsa abana bagendana ubumuga amashure bitagoranye nkaba nka Janine ishure yifuza cyo kuri Tescamenge ndi bata yuko azorironka kuko leta y'u Burundi cye ku gisata cya education inclusive amashure baraborohereza abana kugira ngo bashobore kuja ku mashuku kwiga ayo mashuri yego
kumbure
n'amahari ato kumane uko kaje adoshika kuri byinshi
yego
byinshi cyane
turabashimiye mfasoni w'Imana kumbure murashobora gusangizana gusangiza amatelefone yanyu na Janine mwebwe muherereye Bujumbura kumbura hari ico mwofashanya mwishira hamwe ryanyu kugira ngo iyo Tescamenge yifuza kuzokwigamwo bishobore kumworohera murakoze cyane rekana kire ku murongo wa telefone munyonyi w'ishu rya Amerika Marcel ari ku murongo Marcel turagushimiye kwihangana uraho neza
uraho neza
muherereye hega Marcel
ndikigari mu Rwanda nk'isanzwe kiganiro cyane turagikunda kandi nagikurikiye
turagushimiye
ndashaka gutera intege no gushyigikira Janine ndetse n'abandi bose bagendana ubumuga cyangwa se babana n'ubumuga bacyumva yuko ubuzima bwarangiye oya siko biri ubuzima burakomeza iyo umuntu amugaye urugingo rumwe urundi rurakora niyo mpamvu mubona nk'ubu wenda iwacu mu Rwanda Janine ndagira ngo ntege amatwi yumve ukuntu ibintu byose bishoboka mu Rwanda mu mikino yose yaho umupira w'amaguru vole basket haba hari imikino y'abazima n'imikino y'abana n'ubumuga ivuzwe ngo nabo kuba leta bahagarariwe kandi kuva mu nzego z'ibanze kugeza ubwo kuva ku mutumba nk'uko wanyu mubivuga kugeza mu rwego nshingiranganji mu badepite abashinzwe amateka nk'uko wanyu mubita buri rwego ruba rurimo abahagarariye abagendana ubumuga nk'uko wanyu mubita cyangwa se ababana n'ubumuga none rero Janine ndashaka kugutera intege nkubwira ngo bandanyirizaho urugero naguha nuko ikiganiro cya leta wabashije kucyitsindira ubwawe ku giti cyawe nta n'umwe ukigufashije uragikora uragitsinda neza congratulations kabisa felicitations kubera ko ni ikimenyetso cy'uko mu mutwe hawe hakora uretse no kuba no gukora ku iradiyo ng'umumenyeshamakuru wanayobora minisiteri y'itangazamakuru cyangwa se ubushikiranganji bufite itangazamakuru mu nshingano birashoboka kuko bariya nta kindi bakoresha ni uko bize bakabitsinda bakabishoboka naho ni kwe gukabitsinda ejo hazaza komera kandi ukomerezaho tukuri inyuma haba mu mbaraga z'isengesho haba no mu bindi buzima bundi muri rusange ntihazagire gucinga ibyo kandi wumve yuko ibyo wakoze birashoboka n'ahandi hatari aho ngaho uzahagera ushobora kureba gukora ku iradiyo nawe ukagira iyawe ukaba umuyobozi wayo ukaba nyirayo wakoze rwose kandi komerezaho
uvuze neza cyane Marcel aho i Kigali mu Rwanda turagushimiye Marcel avuze ibikomeye ati buri rwego ruba rukeneye umuntu ruba rufise umuntu agendana ubumuga kandi ivyo biratera intege kuba bari inyuma bagendana ubumuga bavuga bati ko yashitse hariya nanje ndashobora kwashika kumbure rero Janine nkuko Marcel abivuze ushobora kugira radio yawe ukaba wa mbere yashoboye kugira radio yiwe canke yayoboye ubushikiranganje bujejwe hanahana makuru n'ibindi byinshi ushobora gushikako ego ku murongo wa telefone ndumva hariho ubundi muri wanyi nubwo telefone tarekira camwe neza ariko Janine uri kuna twumva turi kumwe Janine mu kibano twavuze yuko ubufasha buba bukenewe ku ishure baba bakeneye gufashwa abagendana ubumuga ariko turazi kandi yuko hari ha bariko baragufasha muri kumwe ngaho hafi tubyire kumbure bamwe mu bagendana nawe buri munsi bagerageza kugufasha nabo nyine turabashimiye turabakeza nibande ufise muri kumwe mwama muri kumwe nabo nyine kumbure tubamenye.
Ya umuru mwanya nta nime turikumwe.
Kwishure none ninde bari karagufasha kumbure kugusunika gatebe wa mufise umuntu mwaba muri kumwe biba bimeze gute?
Namafisi mugenzi tuba turi kumwe.
Abagenzi bo kwishure. Hama muhira naho kugira ngo utahe muhira naho nyene ni umuntu wo kwishure agusunika gatebe canke ufise umuntu mu muryango ufise umuntu muhemba biba bimeze gute?
Numunyeshure nyene angira agaserivise kokumira kwishure.
Birahambaye ufise abagenzi bameze neza cane bakwitayeho birumvikana ko mu kibano bakwitayeho cane. Igo hama no mu kibano mu rugo birumvikana ko n'abavyeyi nabo nyine umuryango babifisemo uruhara kugira ngo bagushigikire ushobore kubandanya amashuri.
Atari ubuke nyine bubako.
None hari amashirahamwe akwegereye hafi habari Ingozi canke Muramvya uhora witura iyo ukeneye ubufasha? Hari amashirahamwe akwegereye afasha abagendana ubumuga aho hafi yawe?
Aya amashirahamwe rimwekere.
Kumbe reka duhindukire kuri Madame Uwimana. Madame Uwimana, amashirahamwe nk'ayo y'iwanyu mu gihugu hagati ariyo wewe ukija kwishure, n'ayahe mashirahamwe yagufasha canke nihe nzira washobora gukoresha ukeneye imfashanyo uvuga uti kumbure ndakeneye agatebe ndakeneye icyuma runaka, nibande witura muri kino gihe ayo mashirahamwe arahari kugira ngo abantu nkabaje nine babitura?
Igihe nizemo navuga nti kiratandukanye n'icya Janine, kuko je igihe nizemo nta mashirahamwe yagwiriye kuzamwisire mu 1996 ndaheza premier muri 2001, hama ndaheza segonde muri 2009, hama ndaheza universite muri 2014. Aho se navuga ni jewe naragize amahirwe abavyeyi bari baratahuye ntibankumira, baramfashije bashoboye barangiza bakantwara ibyure batidoze aho byabikenewe, nashobora kuhacika bakamperekeza umunsi nsazamara ku ishuri bakamperekeza. Bari muri segonderi muri primeri ho niga muri interinari, ariko segonderi abo tuvukana baranjyana bakamenya ko bandindira ntibansige.
Ikibano
cyabari
iryo shirahamwe ryawe ryanyu riri mu gihugu hagati naho nyene canke riri Bujumbura honyine?
Ishirahamwe ryacu riri Bujumbura, ariko turakorana n'abandi mu ntara hagati.
Ego, reka dusozere ikiganiro muri sangacu muri kano kanya. Reka mpakaryo Janine Kumbure, niba rifise akajambo kanyuma canke impanuro woha urundi rwaruka rumeze nkawe rugendana ubumuga w'urubyirikiga, Janine majambo make dusozera.
Impanuro nabaha bake nk'aba bakomeye, ndabahanura yuko bobajana ku mashuri kuko umuntu agendana ubumuga arashoboye.
Urakoze cyane, arashoboye koko. Hama namwe mufasoni masegonda make akajambo ka nyuma, haba ari impanuro ku nzego, ku barezi mu kibano n'ahandi, amasegonda make akajambo ka nyuma. Murakoze.
Akajambo ka nyuma nako gukeza ababyeyi ba Janine, nako gukeza leta y'u Burundi ifasha abana bagashobora kuronka amashuri, nako gukeza kandi n'ishuri yigako. Ariko kandi nkatebize abavyeyi n'ikibano kugira ngo ndinde kumira ugendana ubumuga kuko turashoboye cyane.
Ego murakoze cyane gose umwariko murumva ni Madame Nadia Uwimana umushyirahamwe Valiant ibujumbura rifasha abagendana ubumuga mwumvise kandi na Janine iremo kwishaka umwigeme w'umurundikazi agendana ubumuga yifuza kuzoba umumenyesha makuru mu mwitege azobiba koko ndabashimira mwe banyonyi bijwi rya Amerika mu bandanya guterera ibibazo n'ivyumvira haba ari ngaha ku mirongo ya telefone canke ku mbuga ngurukana bumenyi ndashimiye na Nadia taha mu buhinga bw'ivyuma n'abari ko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye.